umugambwe twawushizeho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mugabo byaramaze umwanya kugira ngo electoral commissions yo muri UK itwemerera yuko dutangura ibikorwa batwemereye mu kwezi kwa kane.
Igizwe n'abanywanyi banganiki?
Abanywanyi ni benshi mugabo burya ino igikuru nuko babona ko mufise uburyo bukwiye mu ntango bashika ubu tufise abanywanyi bashika nko ku ibihumbi bibiri.
Mu kwiyamamaza mwashimikiye ku bantu abahe mu gihugu?
Mu kwiyamamaza uyu mugambwe wacu ico womenya nuko n'umugambwe ushimangira yuko Ubwongereza buguma muri Union Européenne donc mu muhari w'ibihugu by'Iburaya. Ino rero mu Bwongereza ni kibazo gihambaye cyane kimaze imyaka itatu hari imigambwe ibishigikiye ko Ubwongereza buva vanura na Union Européenne n'iyindi migambwe ishigikiye ko Ubwongereza buguma muri Union Européenne. Aho dutandukaniye muri iyo migambwe isaba ko ishaka ko Ubwongereza buguma muri Union Européenne ni uko umugambwe wacu ushigikira yuko ikintu bita Article 50 ingingo ya 50 n'ingingo Ubwongereza bwashimikiye ko kugira ngo buvuge ko buvuyemo. Muri iyo ngingo haba handitswe ko mu myaka ibiri urinda guca uwo wavuyemo. Mugabo twe dusaba ko iyo ngingo uboyikuramwo Prime Minister asubiramo iyo ngingo agasubira akareka Ubwongereza bukaguma buri muri Union Européenne.
Abakandida mwashize imbere mu matora y'uno munsi mu mugambwe wanyu banganiye?
Umugambwe wacu wagiye kwiyamamaza mu ma region mu ntara zitatu. Izo ntara zitatu rero hari intara ya Londres dufisemo abakandida batandatu, hanyuma mu ntara yo muri South East ni intara nininya ijewe n'ijendu umukandida dufise babiri, hama mu ntara yo muri North West hatya za Manchester twarashizeho n'umukandida umwe.
Uri umurundi wenyine mu bari mu iyo migambwe iriko gerageza kurondera amajwi y'ukwitoza mu matora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburayi?
Sinovuga ko umurundi anye ntushobora kwitoza uri umurundi n'umwongereza mugabo
akomoka mu Burundi.
Akomoka mu Burundi.
Yego.
Ni jewe nta wundi mwongereza akomoka mu Burundi ari muri aya matora.
Ni kiya cizere mufise kuvyerekeye intsinzi yanyu ubushobora kuronka mu muryango w'umwe bure?
Harakiye mutugorane ntiturabimenya ariko tuzobimenya kwa Mungu. Mugabo harimo harakiye mutugorane twinshi kubera abanyaburaya bari ngaha mu Bwongereza bashika nk'imiliyoni zitatu twari twizeye ko aribo bazodutora benshi ntibabemereye gutora kubera uko kuntu Ubwongereza bwemeye butevye ko buzo koganiza imatora. Bica bituma rero abantu benshi twari twizeye ko bazutora tutaronka amajwi yabo. Ubu rero tubona neza ntawuzi neza ingene biza kugenda, turarindiriye gushika kwa Mungu turabe amajwi tuzatwaronka.
Urakoze. Yari Ndikumana Paceri, umunywanyi w'umugambwe UK EU Party, uriko uhiganwa mu matora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, nubwo tuvugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Turabashimiye ku kiganiro.
Urakoze cyane Fidel.